nivyo hariho urushengero rwari rwasabye cyo no kwita nk'ikorane mpuza makungu ico bise conference internationale barasaba uruhusha naho mu Burundi murazi ko twashize imana imbere umuntu asabye gusenga mu bisanzwe ntiwo mubuza twarabahaye uruhusha rero kuba ari batubwiye ko ari bikogwa by'ijambo ry'imana hanyuma rero tumaze kuba uruhusha baca batangura kwegeranya amafaranga amafaranga ico bise ngo dine dogara iyo dine dogara bayishyizemwo mu byo bari basavye ntikirimwo mugabo twabonye yuko ubwo ruhusha gwico gikorane mpuzamakungu ariko rwabugururiye kugira batoza ayo mafaranga umuntu umwe bamutoza amadolari 50 utano zizo dolari 50 bagaca ariha ibihumbi 200 vy'amarundi tukabonamwo rero ugwenge bakoze bashaka kwisunga uruhusha twabahaye mugo bakeneye kurutwara na dukenya dusigaranye dolari cyangwa n'amarundi dufise bayegeranye bacu bayavunjisha ko murabona ko turiko turaraba abene gihugu b'abarundi n'ibyo barakunda imana tukuru ubabwiye rero ukabafatira ku ijambo ry'imana n'utwo bari bafise mu nzu baragenda bakatugurisha twose ko bazi ko ari urukiza uno munsi rero tuvuga tuti umuntu akeneye gusenga ntaja gutoza amafaranga iyaba bari abantu bari bameze neza bari kutubwira uwo mugambi bari bafise nawo nyine tukawurabira hamwe tukaraba ukungene wokogwa mugabo ibyo gutoza amafaranga tuvuga tuti ibirekuwe tuvuga tuti rero ico gikogwa twaciye tugihagarika tumaze kuronka inkuru z'uko bariko bategura gutoza amafaranga kandi amwe amwe baranayatoje banashaka kuko twagiye kubibona ari abantu babiturungikiye bayikuye kuri Facebook bavuga ati mwebwe ibintu mwarekuye ni biki mwarekuye ko abantu bose bazabatoza amafaranga batwara hari n'uwambiye ati terega ati abantu baza kuko hariho benshi abanyamahanga naje baranandondeye bavuga ati abanyamahanga bazi ko umenga abarundi turi bihuje ntituzi ubwenge ko bazodutwara ku ibyacu twe byose turorera hama dusigare twifumbirije uno munsi rero baba abo bagira ibikorane mpuzamakungu byaba ibikorane byo mu gihugu hagati by'amashengero yo ngaha nta n'umwe two kwemera yuko agira igikorane ari uko yabanje gutoza amafaranga ntibikunda ntibyoshoboka kuko igikorwa cya mbere cy'urushengero si ugutoza amafaranga igikorwa cya mbere cy'amashengero nicyo kwegeranya imitima y'abayoboke b'ayo mashengero kugira babereke ukungene bazoja mu ijuru bakoze neza bakoreye neza bagenzi babo mugabo twabonye yuko harimo ikintu kimwe gitumye cyo gushaka kudutwara udufaranga tujyamo ibyo rero ntawo fabyemeye urakoze.